Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Miriwe nshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro by'inogenekerezo muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwi ikaze mwese.
Ibitabo oyaha kwiye kwera iki ni gice cha kabiri turabironga.
Ebara tubiye abigisha kuri iyo ngi iza turashobora kuruzana amahera tugira abaduha amatekisi tuje gufotoza dukiririkanye nyine ko nyine.
Nabanyeshuri mu myaka ya kabiri mu gisata cha kabiri cy'ishuri nshingiro hi Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi bagaruka ku kibazo cy'ubukene bw'ibitabo bafise. Iyo nkuru cyo kimwe niyerekeye abakozi bahurikiye amasendika atandukanye arimwo abakozi ba leta mu gihugu cy'u Burundi basaba kudatozwa intererano y'amatora ku nguvu. Turabigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mu nkumbire mbanze ndabwire muri make kwa episcopi ba Ekleziya Katolika muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo basaba abanyekongo kuzibira inzira zose z'abifuza kwigumiza ku butegetsi. Umuvugizi w'inama nkuru y'abepiskopi muri Kongo Patiri Donatien Chole yagize ati "Ndugure twa mugina duhamagariye abanyekongo kuguma bahagaze kandi bari maso baharanire kazoza kabo kandi bazibire mu mahoro n'umutekano abifuza kwigarurira igihugu baciye kubiri n'inzira za demokarasi." Yabishikirije kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyeshamakuru kuri uno wa kane. Urusiya burahakana raporo y'inama nkenguza amateka leta z'ubumwe za Amerika ibwagiza kwivanga amatora ahitiye muri Amerika mu ntumbero yo guhangabanya demokarasi. Urusiya buvuga ko ivyo vyagirije ataho bishingiye kandi bitosekaza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri. Abakenguza amateka w'umugambwe w'abademokrate ku munsi wa gatatu bagabishije bavuga ko ivyo bikorwa vyo guhungabanya demokarasi vyabaye n'inyuma y'amatora kandi bagiriza Perezida Donald Trump kubataco yakoze kugira ngo bihagarike. Iyi raporo iravugaho ubwicanyi bukorerwa abatavuga rumwe na Perezida Vladimir Putin imwagiriza kandi gutwaza igikenye iterabwoba hamwe n'intambara. Leta y'igihugu cya Mali igiye gutangura ibikorwa byo kugarukana umutekano hagati mu gihugu. Ibice binini byo hagati mu gihugu bigenzurwa n'imirwi irwanya yitwaje ibigwanisho intagondwa z'abayisilamu. Ibyo byatangajwe n'abategetsi ba leta ya Mali. Umutegetsi w'umushikiranganje bujeje kwivuna bansi bw'igihugu cya Mali atashatse ku izina ryiwe rimenyekana yabwiye ijwi rya Amerika ko atabirenga ngaho batangaza canke itariki ibyo bikorwa bizotangurirako. Yamara yatangaje ko ari ibikorwa bikomeye byo kurwanya iterabwoba bizuba mu bice byo hagati mu gihugu. Ivyo ni mu ntumbero yo kubahiriza umutekano w'abanyagihugu no kukomeza. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubatwumva muri kugataka ku Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro byacu muce ku rugagwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze mushikiriza amanza mukuru wa pareke igamiye sentare isubiramwo imanza za nguzi. Kuri uno wa kane yasabiye umunyororo w'imyaka 15 abasore babiri biga muri kaminuza ya Kayanza. Abasore babiri bagizwa gushaka kugandaguza uburozi mukuru w'umugambwe ku butegetsi mu ntara ya Kayanza CNDD-FDD. Umenyesha makuru wacu mu ntara ya Kayanza Jean Bosco Ndarurinzi yarakurikiranye ivy'urwo rubanza.
abarengutse imbere ya sentare isubiramo ya Ngozi ni Mbungabunga Aroni aturuka muri komine ya Rango y'intara ya Kayanza na Ndayisenga Samuel aturuka muri komine ya Kabarore muri yo ntara nyene bagezwe n'umushyikiriza manza mukuru gushaka kugandaguza Habimana Ferdinand asanzwe arongoye umugambwe Saint David mu ntara ya Kayanza uburozi abagiriza kandi kwinjira mu nzu yiwe atababasha babifitiye umushyikiriza manza mukuru abagiriza ko uwo mugambi bawuteguye baciye ku mukozi wiwe mu nzu asigura ko bamugize umugenzi imbere yo kumubwira uwo mugambi nawe arabemerera bamaze kumwemerera amafaranga aharugwa ku miliyoni 5 umushyikiriza manza mukuru yunganiwe n'ivyabona vye bibiri ubusaba indishi n'umwunganira yavuze ko uwo mukozi wo mu nzu azwi ku izina rya Kiza Petero yaciye abimenyesha shebuje itariki 30 z'ukwezi kw'icumi umwaka uheze bafatiwe ko n'iryo sango avuga ko bari bahanye kugira bashire ubwo burozi mu mfungurwa uburozi bugizwe n'isumu hamwe n'isima nk'uko umushyikiriza manza abivuga abashengejwe bahawe ijambo barisigura bose bahakanye icyaha bunganiwe n'umushingwa manza wabo basiguye ko baremenanirijwe uko ari babiri bavuga ko bari basanzwe ari abagenzi b'umukozi w'uwatwara umugambwe uri ku butegetsi mu ntara Aroni Mbungabunge yavuze ko bamenyanye biciye kuri muramu wa Habyarimana Ferdinand yasiguye ko bafashwe mu gihe bari bagiye kuraba uwo mukozi kugira abereke umuceri uzimbutse yari yabarangiye umushingwa manza wabo yasabye ko umushyikiriza manza yokwerekana iyo sima n'iyo sumu bategerezwa gutanga kuguye umushingwa manza ivyo vyerekana ko ari remenhanya byakozwe imbere yuko bafatwa asigura ko atatonga rigaragara bafatana umushyikiriza manza mukuru avuga ko itonga nyamukuru ari uko bafatiwe aho bategerezwa gukorera icyaha yaba umushyikiriza manza cyane ivyabo navyiwe bemeza ko aba basore biga kaminuza yo mu Kayanza bari babanje kuza kuraba ko atanzitizi zihari kugira bakore ico bari bateguye basigura ko bagiye gufatirwa mu cyumba cy'umukozi bafatwa n'abapolisi bari bategereje ko icyaha gikogwa icyo n'ikindi umushingwa manza wabo yongeye kogera ko gukwerekana ko ari remenhanya ryabateguriwe kuva kera ubunganira abashingijwe yanahakanye ko atacyaha cyakozwe kijyanye no kwinjira mu nzu ya Habimana Ferdinand batafitiye uruhushya yasiguye ko bakiriwe n'umukozi wa nyine urugo arabaha ikaze atanga uvuzi igiyemo ubunganira ubusaba indishi we yavuze ko abo basore babanza kurereka ku kajisho nyene urugo n'abamacungera ubuzima imbere yo kwinjira iwe yasiguye ko bari barahanye imvugo ifobetse n'umukozi wiwe acha abamenyesha ko n'umukeri bavuga ko ari bo bari bagiye kurondera uri muri izo mvugo zifobetse uko abisigura umukeri bisigura umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Kayanza amakoto n'abapolisi biwe nayo amavuta bigasigura imbonera kuzo mu gusoze abashengejwe bose basabye kwezwa bavuze ko atakintu na kimwe cyemeza ko bashatse kwica umukuru w'umugambwe Saint David mu ntara ya Kayanza bacha basaba sentare ko yobona ko ari remenhanya ubunganira we yasabye nyabuna ko Kiza Pierre umukozi wa Ferdinand Habimana yokurikiranwa akagirwa ko amatohoza akwiye mu gihe umushyikiriza manza mukuru avuga ko hari uwategezwa kuri ha miliyoni 5 kuri ubwo bwicanyi uwo mushingwa manza wabo abona ko uwo mukozi wo mu nzu ari we yogirwa ko amatohoza akavuga uwo bari bateguranye umugambi wo kuremenhariza abo basore babiri umushyikiriza manza mukuru we yasabye ko ugwakiwe na sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza gukomezwa mu mpande zabo zose aho naho yasabye sentare isubiramo ya Ngozi kubagumiza ko igihano cyo gufungwa imyaka 15 no gutanga ihadabu y'imiliyoni 5 kuri umwe wese mu gihe havuzwe ko hari abari gutanga amafaranga y'agahembo ku bari kugandagura uwo arongoye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Kayanza nta kibazo kijyanye n'abari inyuma yabyo cyane abari gutanga amafaranga kigeze kibarizwa mu ntara HS tubajije uwunganira usaba indishi yavuze ko abashingijwe base kuvuga abo bari kumwe nico bagomba kubikorera asigura ko ari inkozi z'ikibi ziciye ubwenge urubanza rwakiye rushyirwa mu mwiherero urwakiwe rukazomenyekana ku itariki ya 25 uku kwezi kwa mbere Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco ndarurinze arakinuye mukanya turaza kugaruka ku nkuru y'indero nari nabe yo mu gisata c'indero nari nabe mereye ariko tubanze tubabwire gato ivy'amahuriro y'amasendika abakoze mu Burundi COSIBU na CSP bafise impungenge ko leta y'u Burundi ishobora gutoza interano z'amatora ya 2020 ku nguvu mu rwandika yo mahuriro yarungike ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'ubutunzi asaba ibiganiro umenyesha makuru wacu Bujumbura Evariste Nziko Banyanka aratubandaniza ino nkuru
Ijo tegeko nshikiranganji risaba intererano z'amatora ya 2020 ryatewe ku bikumu n'abashikiranganji babiri ba leta y'u Burundi kwigenekereza ya 11 ukwezi kwa 12 ku mwaka uheze umubushikiranganji bw'ijiga cha leta n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ijo tegeko ritegekanya ko izo ntererano zizomara imyaka ibiri ya 2018 na 2019 no kuvuga ko zitegerezwa gutangura gutozwa muri kuno kwezi kwa mbere turimo ivyo bika ari uko abaje kuba ibiganiro nk'uko abo mu masendika ahurikiyemwo abakozi ba leta babivuga ibiganiro bitaraba nk'uko Celestin Sengi yumva icegera c'uburongo yihuriro ry'amasendika COSIBU yabibwiye ijwi rya Amerika agatangazwa n'uko hari bumwe mu bushikiranganji buza bwatanguye gukura izo ntererano ku mishahara y'abakozi babukoramwo
hari abakoresha bamwe batanguye gutoza amafaranga yo guterera ayo matora kandi iyo ngingo iri muri iyo bwirizwa ry'abashikiranganji itaraja mu ngiro ibyo biganiro rero nibyo byoca bituma tuvugana nabo bashikiranganje tuvugana nabo bakoresha inge na vyogenda kugira ngo igikorwa kigene neza nta numwe yanka baterera natwe iyo umuntu aguterereje turabishigikira umva rero ibyo no kurenga bwa mbere kuvyanditse muri iryo tegeko shikiranganje ikindi cya kabiri naco no gufata abantu ku nguvu guterera mutavyumvikanye
ubushikiranganje budomwa ku rutoke ko bajejwe ubuzi batangwe gukata izo ntererano ku mishahara y'abakozi no bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida mwitangazo ryashizwe habona n'amasendika SNTS na SINAPA ahurikiye mu abakozi bo muri ubwo bushikiranganje biyamiriza gutozwa ku nguvu izo ntererano bagasaba co kimwe na COSIBU ibiganiro icegera c'urongoye ihuriro ry'amasendika abakozi COSIBU arizera ko leta igiye gutunganya izo biganiro kugira abakozi bagire ico bashikirije kuri iyo ntererano y'amatora Celestin Sengiyumva agahakana ko amahuriro y'amasendika yo bafise intumbero yo kubuza abakozi ba leta gutanga intererano z'amatora
bitegeza kuba aribo bavyanditse nibo bavyanditse usoma ku ngingo gatanu bamba article 5 y'iryo tegeko nshikiranganje bavuga bati and dialogue social sera organisé pour explication du processus mu kirundi no kuvuga ibiganiro bizogigwa bizoba kugira ngo basigure ingena iryo tegeko rizoja mu ngiro n'ingena bizogenda
umufisi ubwo bakoreta yabivuga ati COSIBU ikwira gumura nabo tanze iyo ntererano bacha bivamo
ahubwo iri kwifasha leta wumva igumura guta ahubwo nungira nuwagonanwa gutanga yumvise hari ibiganiro azoca atanga
Terence Ntahiraja avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu aremeza ko ubwo rwandiko rw'amahuriro y'amasendika COSIBU na CSB ruza rwabashikiriye akavuga ko abategerezwa kugira ico bavuze ku biri muri rwo bari mu ngendo z'akazi mu gihugu hagati isango aryo kundwiza iryo tegeko nshikiranganje risaba intererano z'amatora ya 2020 yega imigwi itatu y'abarundi umugwi wa mbere nibo badahembwa umushahara ku kwezi batuzwe n'uburimyi n'ubworozi bazotanga ibihumbi bibiri ku mwaka co kimwe n'abanyeshure bageze gutora bazotanga amafaranga igihumbi umugwi wa kabiri ugizwe n'abakozi bakorera umushahara ukorera ibihumbi 50 ategerezwa gutanga amafaranga 500 ku kwezi ukorera hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 tuza gutanga igihumbi ku kwezi ukorera hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200 atuza gutanga ibihumbi 200 ku kwezi ukorera hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 500 atuza gutanga ibihumbi 500 ku kwezi hagati y'ibihumbi 500 n'umuriyoni ibihumbi 30 abahembwa ayarenga umuriyoni w'amafaranga y'amarundi iryo tegeko ribasaba umushahara wabo wose buri mwaka ubundi mugwi w'abagwiza tunga abafise amahinguriro n'andi mashira hamwe usabwa gutanga intererano zivuye ku bushake bwabo nk'uko umushikiranganje w'intoro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yabisiguriye inama shikiranganje Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
Anabiche kumasonga nkitangura abanyeshuri mu myaka ya kabiri mu gisata cha kabiri nyene c'ishure nshingiro mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi bemeza ko bari ko basubirirwamwo ivyo bize mu gice ca mbere kubera atabitabo vyo mu gice cha kabiri barategerezwa gukoresha biraboneka. Abanyeshuri bati turiko turasubira inyuma cane, ariko mushikiranganje bw'indero barahumuriza ko ibitabo bigiye kuboneka vuba bwangu. Ibindi kuri ino nkuru numenyesha makuru ijwi rya Amerika, Raymond Zimana.
Ku mashure mu gisagara ca Bujumbura indwi zibiri ziraheze igice ca kabiri c'amashure yabaye intango canke yisumbuye atanguye. Ivyigwa rero bikaba biriko biratangwa, ariko mu myaka ya kabiri mu gice ca kabiri c'amashure shingiro post fondamentale mu rurimi rw'igifaransa, aho kwigishwa bishasha basubiramwo ivyo bize mu gice ca mbere.
Ibitabo oyaha kwiye kwera ico n'igice ca kabiri ntiturabironka. Kwiye deuxième trimestre hariho abigisha babadufasha kukagera kwanza revision y'ivyabaye.
Hariho ibitagenda neza kubera yuko ukubura ibitabo, dufise ibitabo bidakwiye. Muri iyo nduheze twariko turakosora ama examen, ubu naho rero baratubwiye abigisha kuri iyo ndwi iza turashobora kuzana amahera tugira baduhe amatexte tuje gufotoza dukwiririkanye nyine uko nyine kugira dushobore kwiga kubera ntabwo nta bitabo bihari.
Abo banyeshure basaba ko ivyo bitabo vyoboneka kubera ngo bifise ingaruka mbi kukungene baca bigishwa mu gihe umwanya utakaye udasubira kuboneka.
Taba bije bitevye gaca twiganye ne tunyaruza kugira dushobore kwavansa cyo kimwe n'abandi. Dusaba yuko tuboduha ivyo bitabo umwanya ya donc ushitse ari premier trimestre doit dufise ibitabo hama deuxième trimestre itanguye tukaba dufise ivyo bitabo vya deuxième trimestre kugira dushobore kwavansa.
Twebwe dusaba kugira ivyigwa bigende neza yuko bonturonse ibitabo bikwiye kugira ngo umunyeshuri wese agire igitabo hama ashobore kwiga atekanye.
Eka no mu bigisha bemeza ko ubu basubiramwo ivyo bigishije mu gice ca mbere, bakavuga ko kubura ibitabo ku mwanya bituma bihutisha ivyigwa navyo bigatuma badakora nk'uko vyategerezwa.
Ishuri turaronka ibitabo vy'igice ca kabiri, ikintu dukora ubu dutugira isubiramwo ivyo twabonye mu gice ca mbere. Mba nyine yobura kubera ntituba tubwiheza ku gihe twategereza guhereza, kandi ikindi bica bituma twigisha twihuta. Abanyeshure ntibabiba gitahura nkuko batweza kutahura, dusha twiruka n'umwanya no guheza ivyo baduhaye twategereza kwigisha.
Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero aremeza ko atagitabo co mu myaka ya kabiri mu gisata ca kabiri c'ishure shingiro kiraboneka. Kiretse ku mashure y'akarorero, Juma Edouard yemeza ko ivyo bitabo biriko birakogwa vyatevye kubera ikibazo c'uburyo.
Murazi ubushikiranganje ntibukora ibitabo, buravyandika mugabo ababikora n'abandi. Bigacha rero mu nzira y'amasoko, y'amasoko ya leta. Dufatiye rero ku bijyanye n'amasoko n'igihe ayo mafaranga aba yabonetse, kuko ikintu gihambaye hajya ntushobora kugenda ngo uhimirize abantu baze guhiganwa mu masoko igihe amafaranga utarayagiranya. Tegeko arabibuza byarashitse rero yuko ayo mahera ateba kuboneka amasoko nayo agaca atangura ateje gato, ariko muri umwanya tuvugana ibitabo biko birakogwa.
Uyo avugira ubushikiranganje bw'indero yemeza ko ibitabo bigiye kuboneka vuba n'ahadatomora ikiringo bizobonekerako. Asaba abarezi ariko kuba barakoresha ivyo bafise mu gufotoza nk'ivyo bakoresha indwi kugira barindire ko ivyo bitabo biboneka.
Naho twahinduye indinganizo burya ibitabo bahorana ivyo bigisha bisanzwe birimo. Abigisha barashobora kuba bararaba muri ibyo bitabo byari bisanzwe biri mu mashure, hariho uburyo bwo gufata nk'ibitabo bagafotora ku nyo twita amafotokopi ibijyanye n'indwi imwe cyangwa zibiri bakarindirirako. Ariko icyo twakomeza ngaha ni uko mu minsi mike y'ibitabo bizotangura kuboneka mu mashure.
Umugambi w'ishure shingiro watangujwe mu Burundi wazanye iminyanyuro zitandukanye, haba intonde z'ivyigishwa, amasaha abanyeshure bigishwa ku munsi, eka mbere n'ibitabo bikoreshwa. Ubushikiranganje bw'indero mbere bukaba buheruka gufata ingingo yo kugabanya akaruhuko mu mpera z'igice ca mbere n'ica kabiri cy'umwaka w'ishure, aho cavuye ku ndwi zibiri kikaja ku ndwi imwe. Nk'uko vyemezwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero, buri gice hakoreshwa ibitabo bishasha. Nko mu mwaka wa kabiri mu bisata bitandatu hakaba hakenewe ubwoko bw'ibitabo 63 ku mashure yose mu gihugu afise uyo mwaka. Raymond Zimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
My country people, yeah, yeah. say me to talk about the smart things. So, forget about the big things. So, say me to talk about the smart things. So, yeah.
Rugi Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikaze kandi inshuti bakunza aho mutwumva muri hatandukanye za Bururi za Rumonge za Muyinga Makamba Kirundo intara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi abatwumva muri mu ntara zigize igihugu cy'u Rwanda namwe bwikaze ni rwanyu Uganda nitwabasize inyuma Tanzania nuko na Congo ikaze ni rwanyu Akanika kanya duca tubatahiriza abanyu tukabahuza n'abanyu iyo bari ijya nino akaririmbo ni lala kumuririmbyi techno akabari umuririmbyi wo mu gihugu ca Nigeria wambere dufise ku murongo ni Jeremy Jeremy kaze ku jugi America uherereye he
ndi mukinyinya
mukinyinya cha Kirundo
kinyinya mu ntara ya Rugigi santre nyene Niwa mkotu wa bangobu.
Havugwa makinga hukinyinya ga Jeremy.
Na upuka karu mtewe kano, akabura karagwa uvu.
Na kabubu, muko mbivuga.
Na kabubu njeni.
Hezu dukinga ho umuru yigi.
Nukari hayuza mahoro.
Na mahonda.
Na mahonda.
Kavusha kagutasha ndeno nega Jeremy no musu.
No musi ni fata ku hera kwa bantei vanji na vipuri tunga kamushash Hario kabura Nesori Nukunda Emanueli Na ndawari nzeri virata linduta Hario harukunda kaburieri ya linda umulire tapunzumu za Amerika Avoto pokana vose waliku matumba yomusu umba yonikanda watashe Tavipuli tenu mwaka mshahasha na vodu korana.
Urakoze chane gose Jeremy nga hukini ya kuri bankobu muruigi na wogire umusi mizu. Kariri mbolala kuibaze kukariko kawafasha kumeregwa neza homo herere. Trafse kandi na musavyi wa yezu kaze kujurugi Amerika.
Mahoro sana.
Uherere yehe.
Gitega I Burundi.
Gitega naho habugwa maki.
Ni sawa cyane kereta imvura. Imvura ni nyinshi no munsi wose.
Na twebwe ngaho Washington DC kazindutse karagwa naho akabiho kagabanutse ugiranije nuko byari bimeze mu minsi yahera.
Naho na twebwe ni nyinshi kabisa.
Uherere neza na neza hehe Gitega ga musavyi wa Yezu.
Hano nitwa Imakebuko.
Imakebuko. Nugashaka kuno musi ijuri Amerika rigukumbuza abandi.
Natane abagenzi banje bo kwishure. Tutu ahantu hitwa za Kibimba za Rusengo za Senede. Ba mama Verise bari Tanzania n'abana bo gwiwe. Kana wa na papa nyene bari mu Ruyigi. Nabashikanze bose
urakoze cyane gose musavyi wa Yezu ngaho ugitega na wugire umunsi mwiza abanyamake buko bose ati ijuri Amerika rirabafise ku mutima Tose kandi na Jean-Marie ku murongo Jean-Marie nawe wikaze ni gwawe ku jugi America.
Amakuru ya.
Ni meza turashima n'ukuri atari gihindutse.
Yanze kubasohoza mbere na mbere.
Urakoze cyane gose.
Arenge gusohoza umujyango wanjye uri Burundi. Gloria dushimira Imana ari Bujumbura. Nane nane araho mu Kirundo. Ushima wahibye stress araho mu Ruhehe. Kandetse n'abakunzi ba Voix d'Amérique bose nibagiye nabo turi kumwe hano mu nkambi ya Mahama. Kirimana Jambosco. na makeye cyangwa magororia eka ndetse nabandi kwizina rya Jamaliziya n'ahana mu nkambi ya Mahama.
Urakoze cyane gose Jean-Marie ngaho mu kambi ya Mahama impunzi z'abarundi zahahungiye mu tijuri ya Amerika na mwebwe birabafise ku muzirikanye.
Forget about the big things, so say me to talk about the small things, so yeah.
Tafse kandi na Clovis ari ku murongo. Clovis ikaze ku juri ya Amerika na wewe. Mhm, na mahoro ga Clovis.
Yego ndashima n'ukuri.
Uherereye amajaye.
Sanda hano muri Kigoma muri Kibondo mu nkambi y'Induta.
Mu kambi ya Nduta mambo gani uko mu kambi ya Nduta?
Uko ni fresh tu. Mwenyezi tu.
Avugwa makinga ho Nduta ga Clovis.
Ah ni sawa turashima uko bwe gije.
Eh.
Nubwo turi mu buzima nyere bwo mu nkambi.
Hari migumo ko yarista nkiyabaye mu ikambi ya Nyarugusu hari ngira ngo ku munsi wa kane ibyo hari amakuru wabironse ko
yanje ko ndahegereye cyane gusa narabyumvise cyabaye nda ubwa bwa rusuma ko arabagiye kuba mu ikambi y'abakongomani gusa hari mu Barundi
mwebwe ngaho no mutekano ntangire hagati yanyu nabo mubanye baba Tanzania
bebe kweri ndabona nta kibazo kinini kihari.
No, kugashaka kwijuga America ari gukumbuza nde uno musiga Clovis we.
Na cyane cyane abavyeyi banje.
Mhm.
Bari mu ntara ya Gitega.
Mhm.
Niko mende makebuko.
Yego.
N'abanyeshuri bese twiganye.
Mhm.
Na cyane cyane n'aba cyane cyane mukunzi wanje twakunda naho iyo mu Burundi.
Ni umuvuga mu izina.
Oya sibanga ndamuvuga wa Mr. Bernardine.
Usanga ari benshi hama bagace bibwiye ati ni Johnny J.
Yabo ni banda. Yitwa Bodi Banda Bernardine.
Ngira ngo ubutumwa burashikiye Bernardine ahari.
Ego.
Urakoze cyane gose Clovis ngaho Nduta mu gihugu cya Tanzania nawe ugira umunsi mwiza.
Mumando ngereza karirimbo goti gikamedi.
Innocent kimenye ngo nikabura haca burugwanka ariko.
Ego.
Urakoze cyane.
Namwe muragize neza.
Mhm.
Gospel on the beach already know. Say it simple girl. Why are we so nice? Miami lady. Gospel on the beach. I got the look, I got the sauce, I got the money and I got the swag. I got the look, baby, wine to the groove. And if you give me love, then I give it to you. I got the look, I got the sauce, I got the money and I got the swag. I got the look, baby, wine to the groove. So baby girl, wine, ta-ta-ta, drop, ta-ta-ta, pull up in the club and why I waste. If you give me love, I'll give it to you. If you give me love, so baby wine, ta-ta-ta, drop, ta-ta-ta, pull up in the club.
Turasubira nyuma ku murongo ariwe Nemeyimana. Nemeyimana ikaze ku ijuru rya Amerika.
Ego ndabumva.
Ehe, uherereye hega Nemeyima?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Kirundo komine Vumbi umusozi Muramba.
Komine Vumbi umusozi Muramba havugwa make.
Asha na ameza kabisanye n'akagukura kaguma kagwa.
Ugashaka ku ijuru rya Amerika no musiga ukumbuza abande?
Bwa mbere nagomba gutasha abari mu dusanzwe dukorana ku ishure nshingiro rya Nyagatovu.
Mhm.
N'abanyeshure bose bahiga.
Mhm.
Natasha na mwene wacu w'umusirikare bita Gwaje Gucura Juvenal ari mu gihugu cya Somalia.
Bose ukabipfuriza iki?
Nabipfuriza umunsi mwiza n'umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani.
Urakoze cyane gose Nemeyimana kawe nawe we duce dusozera kuri iki kiganiro iwanyu mu ntara cumi n'umunsi inshuti bakunze mwe ko muratwumviriza mwakenuye. Innocent Kimenyi yari muhinga bw'ivyuma na Ingenieur Joe bakoze ibikori nka Diane na Hazwe nari kuri mikro. Tuzongere mu biganiro bindi bitandukanye. Mugire rero umunsi mwiza mururanirwe mu banyu no mu vyanyu. Ijwi rya Amerika amasaha ari imbere tubatumiriye amakuru atandukanye. Saa kumi ni ikiganiro muri Isanga. Muraza kuba hagufi y'amaradiyo yanyu gutyo muyage na kuvyo bazoba babateguriye.